Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu twumvira kuri FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza c'amakuru wizi tatu wa Kaburungu radio yacu vewa Kaburungu com muri beneza nshuti mwese namwe akunzi radio Ijwi y'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga uyu munsi genekezo rya 20 y'ukwezi kwa gatanu no munsi udasanzwe mu Burundi no munsi abarundi bakwije imyaka yo gutora bari mu gihugu bazindutse bitaba amatora y'umukuru w'igihugu amatora abashinga amateka hamwe n'amatora yabaje nama b'amakomine ico gikorwa rero abarundi bariko baragisozera neza muri aka kanya turiko turashikiza ikiganiro amatwi yadusumira ico gikorwa cagenze neza nta misurikano canke imishamirano yabaye kandi nta migomoko canke bwicanyi bwabaye ariko amatwi yadusumira uburyo bwo guhanahana amakuru biciye kuri internet bwahagaritswe ikiganiro cacu muri sanga cyo munsi tugiye kukibashikiriza turi ku biro bya radio Ijwi y'Amerika ubwa mbere tubikoze mu kiringo ca meza renga abiri aheze kubera ibihe turimo by'ikiza ca corona nkuko twabwiye akatari gake muri iminsi dukorera mu ngo zacu kubera ico kiza hanyuma rero ivyo rero twabikoze mu ntumbero yo gushora guha karyo abakunzi ba radio Ijwi ry'Amerika aho bari hose ku isi kugira ngo bashikirize ivyumviro n'ivyifuzo byabo ku migambi umutetsi azoba yizigiwe n'abarundi yoshira imbere mu kiganiro muri sanga cyo munsi rero twatumiye ambassadeur Edouard Bizimana aserukira Burundi i Moscou mukanya nibaza ko tuzoba turi kumwe twatumiye kandi na ambassadeur Isidore Mbayahaga ari mu Burundi muri neza ambassadeur Mbayahaga bose nibaza ko mukanya tuza kubabona ariko imbere yaho nashaka umushyantahe Eric Nsengimana sanswe yarongoye ishyirahamwe Ajap africaine ishyirahamwe nyafrika ry'ugwaruka tubwire mu nshamake ukuntu ibintu biriko biragenda muri aya matora Ajap africaine n'ishyirahamwe arongoye rikaba rero riri mu mashyirahamwe ashika 40 ariko aragenduza amatora mu Burundi muri neza Eric Nsengimana
Mwiriwe mweza na wali kwa ratu mbiza andawa hai mwiriwe na mwezi mweze mwini mwini kujio za radio juki Amerika andawa hai mwiriwe.
Mwiriwe neza mwura kuminga ho?
Ego ngangi jumbura kura kumis.
Ego mutugire ishira mwediri mwini chukiko wachu kugendu za matura mbiga ahumga gendu jeni hehe awarorezi ishira mwedanyo bali mwivihe bichevigihu.
Murakoze cyane abarorerezi b'ishyirahamwe ryacu bari mu ntara 18 zigize Burundi tukaba turiko turakurikirana igikorwa cy'amatora mu Burundi bwose
icyo gikorwa muri izo ntara muri ko muracubwira mu matora cagenze gute
ego nk'uko Federice bisanzwe amatora uno munsi ni kigenekerezo rya 2022 aho abarundi baramutse batora indongozi na cancane indongozi mukuru w'igihugu cy'u Burundi abashingamateka n'abajyanama ba komine. Rero igikorwa cy'ugutora cyabaye mu Burundi bwose aho abarundi bose baramutse bazinduka gutora indongozi. Henshi na henshi igikorwa cyatangiye ku mwanya wategekanijwe n'ibiro bijejwe amatora semi igihe cy'isaha 12 ariko hari naho ibikoresho byashitse bikerewe igikorwa gitangura igihe cy'isaha 12:45 hariho naho batanguye isaha 12:45 bizanye n'ingene ibikoresho byashitse biteze. Rero igikorwa navuga ko muri uyu mwanya turiko turavugana igisaha 10 zo mu Burundi nababwira ko igikorwa cy'itora gisari cyarangiye henshi nk'aho twagiye turaca n'aho indorerezi zacu zinyerereye ariko haza umwe. Ibikorwa rero muri rusange cyagenze neza nubwo hariho navuga ahibonekeje ibitegenzwe neza hamwe hamwe ni ukuvuga nko mu ntara ya Cyanzu mu ntara ya
kubyerekeye cyane cyane umutekano umushyikirano w'Isengimana byagenze gute muri rusange.
Ego ibijyanye n'umutekano muri rusange byagenze neza mbere uno munsi hibonekeje soda benshi ku mabiro y'amatora ndetse n'abapolisi nabo nyine barimo amatora aracungerewe ariko aho bita ku Muyira muri Bujumbura nk'uko nariko ndabivuga hariho abantu baje n'imodoka bari bitwaje inkozi ibiri imwe ikaba yashoboye gufata n'abajeje umutekano iyindi nayo irabasika bakaba bagiye bayitwaye. Rero bibonekeza ko bari baje gutora amatora ariko ntacyononekaye
muvuze ko umwe muri bo yoba yafashwe
yafashwe yafatwa na niyo mboho ubundi aragenda akaba ari mu mirimo y'ubutungane
ava mu ntara yihe
hari mu ntara ya Bujumbura aho bita ku Muyira niyo ibonekeje abantu bari bafite inkozi ibiri.
Hari ikindi kibazo gihambaye cyatangajwe cy'uko ubuhinga bwo guhanahana amakuru hakoreshejwe internet bwahagaritswe ayo makuru ariko aravuga mu rundi niyo.
Ego nk'uko mubizi ubuhinga bwahagaritswe bwose bwego no bwa internet bikirakora amamayira ikarakora ubworo zirakora ikintu cyo gihe cyahagaritswe hagaritswe bya umwihagurukana bamenyi bita WhatsApp na Facebook akaba aribwo bwonyine butari bakora mu Burundi na indorerezi zacu zagiye turabibona mu ntara zose aho baherereye Facebook na WhatsApp ntabwo ziriko zirakora soko bakoresha ubundi buhinga bw'ingene bashobora guhanahana amakuru cyangwa ingene bashobora kudekoda ubwo buhinga nibo banyine bashobora kuronka amakuru babicishije kuri ubwo buhinga ngarukanabumenyi.
Turagushimiye cyane rwose Mushyentahe Nsengimana Eric kuri ayo makuru mashasha muduhaye y'ukuntu amatora yagenze mu Burundi k'amatora ariko arasozerwa muri iki gihe turavugana. Murakoze cyane rwose. Utwo tunenge ahandi imbere ko mugenda murashaka kutubwira ahandi hibonekeje utunenge ni hehe utwo tunenge twarutuhe.
Murakoze cyane. Hariho ahandi hibonekeje utunenge ko narabivuze mu ntara nko muri Bujumbura neri aho hari hibonekeje kuri lisiti kidike cya Rama aho abatemere batatanzwe na Seni ariko bakaba tumaze kuhashika icyo gihe twashika bamaze kubangira kwinjira abaciye batanu. Hanyuma kandi harimo kandi no muri nyine muri meri aho hari umuntu yashaka gutora adafite karite y'itora akavuga ko yatoye mu mwaka w'2025 bikaba byateye mu mwaka w'2025 bikaba byateye ikibazo aho hose hari muri meri ya Bujumbura. Hariho rero n'ahandi ibonekeje mu ntahangwa umumambure wa sosiyete ntahangwa aho yagera asubiriza abamambure ba birodovote abakuraho bategereje gukorera akabashyira ahandi hanyuma umukuru wa jejwe akanama kajejwe amatora akaba yaciye abihagarika ibyo bintu akavuga ko izo serenitate zose yagizwe ataco zivuzwe
hariho ikibazo
yitaba kuri seni
hariho ikibazo muciye ntahe Eric Nsengimana c'abantu boba batari bafise baje nyakuri boba bari mu murwi ujeje gutunganya amatora ico kibazo bakivuze kwiki
ego nuko aho twaciye henshi novuga aho byibonekeje cyane kuri sante y'amatora kuri aho bita ku Bafaransa kuri kwa mashyira y'Abafaransa ndetse no kuri Ave Marie no mu Buterere aho twagiye tubaca henshi twagiye dusanga abamambure bakenye bakagira amabaje aberekana ko ari abamambure bakenye bajejwe ibiro by'itora bakaba bavuze ko basanze mu bikoresho babahaye harimo imigozi ni migozi n'amakote baje akamabaje yari arimo ibyo nabyo bakaba baciye babivuga hejuru hanyuma barabihokomeza ni ukuvuga ko bakoze akamabaje bafise bari bafise ibindi myambaro iranga ko ari abakozi ba Leta.
Murakoze cyane rwose Eric Nsengimana, ndabashimiye cyane rwose. Nkuko twabibwiye rero abatubiriye mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twakoreye muri studio zo mu ijwi ry'Amerika ni ambassadeur Edouard Bizimana akaba aserukira Urundi i Moscow. Mwiriwe neza ambassadeur Bizimana.
Mwiriwe neza nyakubahwa Frederic, murakoze kuntumira muri kino kiganiro. Ngirango aga telefone kangoye ndagifatiye hagati nagomba ndamutse abo turiko turasabikanya kino kiganiro ndamutse n'abatwumviriza bose hanyuma ngirango nocangira ko ngateza abarundi cyane kuri iyi ntambwe bateye mu gutsimbataza intwaro rusange ya demokarasi twibuka yuko abarundi kubona bashobora gutunganya ibintu byabo ataba baciriyemo ku buryo bwabo bitunganirije ari ikintu gikomeye cyane. Murazi yuko aya matora yateguwe ku buryo abanyagihugu begeranije bagatubika umukanda kugira ngo batere iteka igihugu cyabo nabo bitere iteka. N'ukuri ni intambwe ikomeye cyane, barakwiye gushimirwa kandi bizohesha iteka abarundi hamwe n'igihugu cy'u Burundi. Ngirango ndashobora ndagaruka kuronka kanya ko gusubira kubigaruka ko
ego nkuko twabwiye rero murongo wa telefone yaka mirongo ya telefone yari yagoranye. Turi kumwe kandi na ambassadeur Isidore Mbayahaga, wewe akaba ari mu Burundi. Muriwe neza ambassadeur Mbayahaga.
Ndagize mwiriwe nyakubahwa Frederic, ego murakoze cyane. Na jewe mbaye nka ambassadeur ari mu Burusiya akatelefone kare kazoranye niho ngifata ikiganiro, ariko nagomba ndamutse abo dusangiye kuremesha kino kiganiro ndamutse nabo ariko aratwumviriza ngiranoba ndagatangaho isigaye tuzajya kubaza ibibazo byiza ku ishuri.
Yego, reka tuje mu mizi ikiganiro cy'uyu munsi twibande cyane cyane ku byerekeye imigambi mubona kuriye kwihutirwa yorangurwa n'umutegetsi wese azoba yagize amahirwe yo kwizigirwa n'abarundi. Reka dutangure kuri mwebwe bwa mbere na mbere, ambasaderi Bizimana, mutubwire ikintu ibintu mwibaza ko byihutirwa abarundi banyotewe, ikintu umutegetsi wese azotorwa muri aya matora yoshikiriza ubwa mbere mu minsi nk'ijana ya mbere ni nk'ibi.
Nibaza yuko umuntu yofatira ku byo bavuze kuko biyamaza barahuze baremereye ibitari bike abarundi. Nibaza rero ko ica mbere na mbere bo kwihutira uko gushira mu ngiro ibyo bemeye, ni nacho gituma ni naho bazobonera yuko iyo batihindukije mu ijambo. Nibaza ko ica mbere coba ikintu cyo ku murabona ubu isi n'u Burundi bihanzwe ni kiza cha ci coronavirus. Nibaza ko ica mbere coba ico kuraba ingene ico kiza kitobandanya cinjira mu Burundi bakabandanya bakizitira kugira ngo abarundi babandanye bafise ubuzima bwiza, ni naho botuma bashobora guteza imbere ubutunzi ico ni cyakabiri kuko bavuga yuko munda hararinza ara hakazinduka inzigo kandi murabona yuko bifatanye n'iki kiza nyene ubutunzi bw'ibihugu bitari bike n'ubwo Burundi ngirango budasigaye inyuma buzomererwa nabi cyane kubera ata murabona imbibe zirugaye nta bantu bagitembera nta bintu bigishorwa murabona yuko ari ibihe bigoye nibaza kwico kintu abazoba batowe bogikorera ko cyane donc ubutunzi kuzamura ubutunzi bw'igihugu hanyuma no gushimikira cyane cyane gukingira amagara y'abanyagihugu mu guteza imbere ubuvuzi.
Yego me ambassador Isidore Mbayihaga namwe ibintu mubona byihutirwa umutetsi wese azoba yatowe yoshira imbere ika yorangurira abarundi ika no mu minsi ijana ya mbere utegetsi bwiwe ni nk'ibi.
Murakoze cyane nibaza yuko abahiganwa bose baronse umwanya ungana wo gushikiriza abarundi imigabo n'imigambi yabo mu bihe by'imyamamaza. Ubu rero nakanya k'abarundi ko kwerekana abo bagomba bumvise afatiye imigambi myiza kurusha abandi mu kumutora ngo azabarongore muri imyaka rero indwi y'imbere. Ibyo rero biriko biraba nk'uko mwavuze uno munsi matora ariko yasoze bakoze muhoroza ninjiye mu kibazo mumbajije umuntu wese muri abo ariko barahiganwa yohava amahirwe yo kurusha abandi amajwi nibaza yuko ibyo abarundi bamwiteze ko ari byinshi mugabo munyemerere ndabivunagure mu duce dushyira nk'umunani. Abarundi babifuza ko utsinda amatora yobakorera icya mbere nk'uko muvuze muri iyi minsi ijana ni uko uba ubutungane kuri bose. Icya kabiri ni uko oba leta umuvyeyi ahumuriza bose kandi akabakingira. Icya gatatu ni uko atanumwe yogirirwa nabi aho ibyiyumviro bya politike byiwe cyangwa by'umugambwe arimwo cyangwa aho ubwoko bwiwe aho intavukamwo cyangwa idini arengeramwo. Icya kane nibaza yuko abarundi barindiriye yuko hoba iterambere ryakumira. Icya gatanu uburongozi bunywanisha ni ukuvuga butubakira kuri kahise kabi ahubwo bugomba gushyira hamwe abarundi kuko Uburundi bari ko bwaciye mu bihe bitandukanye bigoye. Icya gatandatu ni uko hoba uburongozi bugabanya igiturire n'akarenganyo hanyuma akantu k'indwi kuvuga abarundi barakeneye amahoro n'umutekano kuri bose kugira ngo n'izi mpunzi ziri hanze zihese zitahuke bubake ubundi bw'abarundi bose bene mugabo umwe. Icy'umunani navuga ni uko woba umugambi wihuta wo gukingira ibidukikije kuko urabona yuko ibidukikije mu gihugu cyacu biriko biragaramirwa kubera imyuzurira n'imvura nyinshi. Ibyo rero muri iyo minsi ijana mwavuze abarundi turiteze yuko hazaba impinduka kuri ibyo bintu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumva radio Ijwi rya Amerika ikiganiro muri sanga ikiganiro cya mbere dukoresheje turi muri studio za Voix d'Amérique z'Ijwi rya Amerika haheze nk'amezi abiri kubera ikiza cya corona nk'uko twabibabwiye. Muri iki gihe turafite umunywanyi muri radio Ijwi rya Amerika Aimable muri Veneza.
Yego ndabumva cyane.
Muri hehe?
Ndabumva.
Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Icyumviro nabonye mwandika yuko twese igi nimero kandi murakoze cyane kuduhamagara.
Yego
jeho narimperere amatora yagenze neza hama nkuko nari kundi mubandi yatora bivuga ni kuraba abahiganwa baze kenda bashyiraho intwari nshyitse.
Icyo ni icyumviro gihambaye cyane rwose. Musabye ko abariko barahiganwa boshiraho intahe ishitse ni byiza cyane rwose. Murafite ikindi cyumviro cyangwa ikibazo?
Ikindi cyumviro ni uko abyano mperere byagenze neza bavuga bya interineti nyibaza ko nubwo byabaye byabaye gato y'imbwa ko nimero yitanze kuri interineti nabyo byakase sinkaza ngo ko byano ari mperere byariko birakora.
Ni byiza cyane rwose. Urakoze Bamble. Murakoze reka duhe n'ijambo Nkundimana. Mwiriwe neza?
Ndabumva.
Muri he gahunda Nkundimana?
Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza muri he?
Ndi mu karere ka Nyanza.
murafite cyumviro turi ko tuvuga ku matora yabaye ariko araba mu Burundi ariko yasozerwa muri iki gihe amatora yabaye mu gihugu cyose amatora y'umukuru w'igihugu amatora y'abashinga amateka n'amatora y'abajenama b'amakomine tuko tuvuga cyane cyane ku migambi umutegetsi wese azogira amahirwe agatorwa yoshikiriza mu minsi ya mbere duga ku ijambo cyumviro ikibazo
nuko nje ntahonye no kubivuga mbere icyo ni ikibazo najyaga nganira n'abandi Barundi cyane cyane muri bamwe bari kwiyamamaza ubu ngubu hari ikibazo kimwe Abarundi dusigaye dufite ni ikibazo cyo turi benshi hanze kandi twakagombye kuva imbere mu gihugu turiyo tukubaka igihugu cyacu none amatora yakagombye kuba mu mucyo yamara kuba mu mucyo noneho natwe impunzi tugataha cyane cyane abari hanze twakagombye gutaha tugafatanya n'abari imbere ikibazo rero nanone mfite abenshi nabonye ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo ese amatora ararangira mu mucyo ariko njye ndumva ntabasha ndumva ntabasha kumvikana nabo kubera ko ku ruhande rwabo bavuga ko amatora aba mu mucyo atagomba kuba mu mucyo ariko njye numva ko agomba kuba mu mucyo kuko amatora yarateguwe yiyamamaza neza buri muntu wese ku giti cye yari yiteguye ubwo rero muri make Imana idufashije twakagombye kubona havamo rezilita nziza umurundi wese yishimiye
murakoze cyane rwose nkunda Imana ibyiyumviro byiza cyane rwose reka duhe ijambo abashinga ntahe turi kumwe bagira icyo bavuze cyane cyane ku byo mushikirije Emabre yagize ati asavye abanyapolitiki bariko baritoza gushyiraho intahe ishize mu gihe ndiko nkunda Imana nabavuze ko hari abarundi bafite amakenga ariko we akaba adafite amakenga akaba yibaza ko ayo matora azogenda neza akaba avuze n'ikibazo gihambaye cyane rwose cyo gutahukana impunzi ambasaderi Edouard Bizimana ibyiyumviro byabo bashinga ntahe mu bivuga kwiki
yego murakoze cyane ni ibyiyumviro byiza cyane byubaka kandi ndabashimiye nongera ndanabaramutsa hanyuma uwavuze ati utsinzwe ati utsinze bashyiraho intahishize nibyo twese abarundi bose bifuza kuko nkuko umugani watari umugani uzobikorwa agasore yabivuze intsinzi uzotsinda ntizoba atsindiye yitsindiye wenyine canke ari intsinzi y'umugambwe wiwe canke yihara yiwe ni intsinzi y'abarundi bose nukuvuga yuko uzotsinda azotsinda agatwarira bose abatsinzwe nabo nyene bakagirirwa neza bakaguma mu mahoro hanyuma bagafasha no mu iterambere ry'igihugu no mu migambi y'igihugu kugira ngo abarundi ntitugume dusubira inyuma nk'ibirenge kuko twarabibonye yuko iyo hagize ibintu bigiye mu nzira itari yo ntacyo byungura uwabikoze ntacyo byungura abarundi uretse kubasiga mu marira n'amaganya icyo kintu rero kirahambaye rwose nanje no gisaba abariko barahiganwa bashyiraho intara ishize ubona atashimye ubwo abanyagihugu baciye yitura inzego hariho inzego zibishinzwe mugabo n'ukuri abanyagihugu bagume mu mahoro bagume batekanye bagume basangira kabisi n'agahiye
ambasaderi Mbayihaga ivyimvo vya Aimable na Nkunzimana tugakwijambo mu karengati
murakoze cyane na Genova nka mugenzi wanjye ambasaderi Bizimana Aimable no kumushimira cyane kuko afite ibyiyumviro byiza kandi twese dufite ni nk'impanuro yatanze akavuga ati mu by'ukuri amahiganwa bikaraba amasaba bikaraba ariko abahiganwa nihamara gutangazwa ibyavuye mu matora ati abumva barushijwe usanga barushijwe ati bahave bemera urubanza abarundi baciye bashyira intahishi bibaza yuko ariko bimeze niko twese twuhanura mugabo murabizi yuko kuva kera narindi uwo byankiye ntabwo uwo byankana mugabo ikiryoshe nuko abarundi no munsi aho bageze mu iterambere rya politike cyane cyane mu byo kumenya iby'intwari rusange n'ubwo ntabyereye cyane ntanezerewe bivuyemo nagomba guhumuriza abavumva yuko yabaye madre y'abakobwa hano abarundi bariteguriye kutumvira umuntu bahamagarira indi kintu atari amahoro n'umutekano baza yuko rero nk'uko babivuza abandi ni byiza yuko abariko barahiganwa abantu bose bahiganye gushyiraho intashize ahubwo ibyumviro byabo nubwo abarundi batora abahaye amajwi akwiye bagaheza bakazobifashisha mugenzi wabo yabarushije mu matora bigafasha kubaka igihugu ariko ntihagire umuntu yohamagarira abantu
umuko
canke mu zindi nzira
mu kanya gatoyi ikibazo cyo gutahukana impunzi nk'uko mushanaye impunzi imana yagishikirije ni ikibazo abarundi benshi bahuriye ko hokogwa iki mu kanya gatoyi cyane rwose
icyo we nawe nagishikirije muri twa duce umunani navuga cya birindwi wavuze yuko uwoza atsinze amatora yorongora Burundi ashyira imbere amahoro n'umutekano kuri bose ku buryo n'impunzi ziri hanze y'igihugu ziyumvamwo uburongozi hanyuma zigatahuka zigafasha abarundi bene wabo igihugu kandi Bizimana ari Nyanza mu Rwanda niko yavuze yavuze yuko yifuza ko impunzi nabo botaha bagafashanya na bene wabo kubaka igihugu hanyuma aravuga yuko yifuza ko n'abarundi bafite amakenga yohera ko amatora bifuza yuko yorangirira mu muco kandi abandi bose bagaheza bakubahiriza ibyavuyemo nibaza yuko ikibazo cy'impunzi nibaza ko kizaba kiri ku rutonde rwa mbere rw'uzo barongoye igihugu kuko twavuze yuko yoza ari umutwara atwarira bose
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Okelo mwiriwe neza
mwaramutse
neza muri hega Okelo
ni mu majyaruguru ya Uganda ku boda ya Elgon ku ihuza Sudan yepfo na Uganda
yego murafite ikibazo murafite icyumviro
nitwaza n'icyumviro
yego
ariho maze iminsi nibaza kuri aya matora yenda kuba mu Burundi ndibaza nimba aba uyu munsi ariko by'ukuri ndibaza abarundi bakoze amatora ariko ntabwo byari bikwiriye muri ko amatora aba akakanya kubera ko murebe isi ibihe turimo kwa COVID-19 twe hano mu Uganda twari dufite amatora n'abanyayuganda mu mwaka utaha 2021 ariko na President Museveni yaravuze ati aga amatora mbona ko ashobora kuba mu gihe iyi ndwara mbona ko ititwugarije kandi arabivuga ari mu mwaka utaha ariko murebe Burundi abarwayi barahari imiryango mpuzamahanga yarahagaritswe imwe twumvise abirukanywe bamwe basubira mu mahanga mu bihugu byabo hano ukibaza Uburundi nta kizere mbona gihari cy'ukuri kw'amatora kizavamo uretse n'ikindi ye ndeba uriya muka uriya president wa Burundi no Pierre Nkurunziza uwo yarashyigikiye numvise ko yari genero mu basirikare b'Uburundi by'ukuri ntabwo mu matwi yacu haba mwana y'iki ntabwo twari dukeneye kumva ngo umusirikare agiye kuba yashaka kuba umukandideti
ariko ubu ni umusivire
yes ni umusivire ariko nubwo ari civilians genero kuba civilians muri ibyo bihugu by'Uburundi biragoye cyangwa se no mu bindi bihugu ntavuze iragoye n'ubundi yakomeza kuba ari umusirikare ariko none rekani bazi hari ubwo electoral commission yatangaje ngo indorerezi zizaza mu matora zizabanza gushyirwa mu garanti kandi tuzi ko garanti imwe imara ibyumweru bibiri kandi ugasanga ko muri ibyo byumweru bibiri amatora azaba yararangiye yari kubera narangiye
icyo ni ikibazo abashinganahe twatubiye mushinganahe Okelo badashobora kwishyura reka baragira icyo bavuze ku makenga mufise yo gutunganya amatora mu gihe hari covid
hari akantu gato ariko ndashaka kuvuga aya matora mbona ko agiye aba yari kari nimo gusahura reka mbite nka rusahurira mu nduru murebe kubera nta bwisanzure burimo ni nko kwibira mu ntambara intambara y'abantu bari kwiba nta mategeko abahara agenzura umuntu kubera isi yose iri ku bibazo bya virus
yego reka icyo kibazo barakwishura ariko icyo ni icyumviro cyanyu abashinga ntayo turi kumwe baragira icyo bakivuze kureka duhe n'ijambo John mwiriwe neza
Mwaramutse.
Mwaramutse neza.
Nimpore.
Nimpore muri hehe?
Ni muri Cedar Rapids muri state ya Iowa.
Aho muri state ya muri leta zo muri America.
Ego.
Zifashe gute ngaho?
Nukuri hameze neza naho hata aracamwa kabeho kananiranye kuva mu nzira ibisigaye turi sawa mu bisanzwe ntangorane kiretse iki kita kita kiraduciramwo turamenyereye ubuzima bwo kuguma mu nzu nta kazi ubu neze hafi ya tatwagira kwira ta kazi
yaho ni hose muri leta z'umwe za Amerika ariko intara nyinshi zishika mirongo nka zose mirongo itanu uyu munsi zirorosha ingingo zimwe zimwe zari zafashwe kubera icyo kiza cya corona. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, turiko tuvuga ku matora yo mu Burundi, tukaba turiko tuvuga dusaba abanyagihugu n'abakunda iradio Ijwi rya Amerika guterera ivyumviro ku vyerekeye cyane cyane ibintu umutetsi wese azotorwa muri ayo matora yoshira imbere. Duga ku ijambo ikibazo icyumviro.
Eko mimbere yuko nzana ikibazo n'icyumviro ndaramukije abatumire ndaza ko baranyumva, hanyuma namweke kandi baramukije ndanabakeje ko mwasubiye ku kazi muri studio n'imisi mwarimu mazemo. Hanyuma ku kintu umuprezida atoronka amahikwe yo kuba prezida, ikintu cya mbere numvise n'abandi basubiyemo ni kijanye n'impunzi zibanze zipfe hariya mu mashamba yo mu makambi ya Tanzania, muri Congo, abari mu Rwanda, mu Bugande batahe kuko general wa impunzi ndazi nta buzima buriyo bumetse neza kumira kunja z'ubwoko bumwe ataguhindura ibyo ni bintu bigoye kubamwo. Hanyuma ikindi naco baranyumva nabo nyene uno munsi navyutse numviriza Ijwi rya Amerika kuri iwanyu mu ntara kijya gisata c'iwanyu mu ntara.
Yego.
Numvise mwa barundi benshi babaho barahiye bakarengwa yuko haramutse hatowe umwe mu bari mu mugambwe uri ku butegetsi yuko batarota bataha ngo kuko ngo azo atagishasha ngo azoba azanye kiza gisumba ico kuba wa president yarasanzwe hari ngo yarasanzwe ari mongo aje kumusubira mu nkoko abandaniritse mu isemongo yo kubatoteza ngo nubundi ngo ntakite wagenyindu. Nashaka ndababwira yuko ibyo bo bipfamwo ibyo byumvira bafise bitashika bakabikura mu mutwe bakiyumvira iwabo w'umuntu ingene haba haryoshe kusumbya hariya kuko hariya nta bwisanzure bafise. Hanyuma rero ibisigaye nagomba nkeze abarundi bose iyo bapfa kuba beretse amakungu yuko bakomeye kandi n'amakungu ariko ararorera amatora yabaye uno munsi. Je nagerageje kuvugana n'abantu benshi babaho ki telefone bamwe yuko umutekano ntangere wabaye mu mutu n'abantu bari bisanzuye naho hatabura kanenge ngo nta mwongo uburi sato ngo bitahizwe ariko uko byageze kose jewe ndabakeje cyane kose.
Murakoze cyane
perezida azotorwa nawe nyene ntituramumenya turarindiriye uno munsi abarundi nibo bariko baracurubanza reka bo abarundi baheta gucurubanza nosaba yuko uzotorwa atoteri gere kuko si wazoba yito yatoya yatowe n'abarundi.
Murakoze
karako narenza.
Murakoze John mukanya turabasomera ibibazo by'abantu bari kwakurikirana kiganiro kuri Facebook ariko imbere yaho reka duhe ijambo ambassadeur Isidore. Reka duhe ijambo bwa mbere mbere ambassadeur Isidore mbaye hagagira icavuze ku makenga yashikirijwe na Okero avuga ati amatora ntirakwiye kwa Burundi reka muce mushikiriza n'ico kibazo chaka mukandi gasuye guterwa gasaba ko impunzi zo kwitabgaho kugira ngo zishore gutahuka mu kanya gato umunota umwe.
Kame murakoze cyane. Okero ari mu Buganda yavuze ko amatora atarakwiye kuba mu gihe mu Burundi hariho abagwayi ba COVID-19. Mugabo nibaza yuko Okero ari mu gihugu cy'u Buganda numvise ko ari ku mupaka wa Sud-Sudan. Igihugu cy'u Burundi nibaza yuko hariho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hanyuma nibwo twizera bwonyine guheza bukaturabira ko ibi bikorwa bishoboka mu gihe hariho iki kiza. Nibaza yuko rero ingamba zose zafashwe uburyo nta na kimwe cyo guhungabanya amatora kubera uyu mugera wa COVID-19 ikiro yotekana nibaza yuko abarundi nabo bayikunda gusumba uko abandi bakurebe bakunda iyo babona yuko ari intambanye nibaza yuko aya matora bari kwigizayo ngo nibaza ko yoshira umutima munda abarundi turatekanye kandi turazi yuko atana kimwe gishobora guhungabana ngo umugera ube mwinshi kubera amatora hanyuma yavuze ngo nta cyizere afitiye amatora ko yogenda neza ngo kubera umukandida wa FNDD ngo ari umujenerali mu Gisota mwakimunyishuriye navuze yuko bari umusivile kandi amadisikire nubwo yavuze ati umuntu yarabaye umusota ntigahera ariko ntibaza yuko abantu bose dufite bagiye ari abaperezida ngaha naho mu gihugu ari bose barabaye abasirikare cyane cyane ntibatora umuntu kubera aho yagiye aracyo batora imigambi cyo ntibaza yuko yakiheza ko cyane hari ikindi yavuze ngo kubera Burundi bwaranze yuko abeza gucungera amatora bavuye mu bihugu byo hanze ngo bavuze yuko bashira muri confinement cyangwa muri karantene yuko iminsi cumi n'ibiri nibaza yuko ari amategeko ari ku isi yose umuntu wese yinjiye mu gihugu avuye mu kindi baramushyira mu kato cyangwa ahantu ha wenyine iminsi cumi n'ibiri kugira barabe yuko atabajya gukwega akarambara yari mu gihugu azanye umugera
mwosozera ku cya kibazo cy'impunzi cy'akamukazi yego mwasozera kucya kibazo mukanya gatoye cyane rwose cy'impunzi
yego nagomba nzoro kibazo cya Yohana ari muri Leta Zunze Ubumwe yavuze ikibazo cy'impunzi nibaza yuko ikibazo ugomba kubaza bakigaruka ko kandi ikiganiro ndazi yuko nuja gutorwa ndazi ko barabikurikirana ibi ni ibyiyumviro by'abarundi kandi nibaza yuko ari umuntu azobaje atwaje abarundi rero yokora ibyo bamusabye urumva ko abarundi bose bakeneye kwisubiriza hamwe bakeneye kwibanira icyo kiza rero basaba yuko hamwe yoshira ku butegetsi mu migambi yihutirwa yogaragaza intoni ziri hano zigatahuka
yego be ambasador Edouard Bizimana ibibazo bya okero afite amakenga na John Tirakamu gasaba ko abategetsi bakwihutira ikibazo cy'impunzi duga kwijambo mu kanya gato
yego murakoze nagomba yire cyane cyane abariko baratwumviriza ko amatora ari ay'abarundi kandi igihugu cyose kirafite nyine cyitunganya ntituvuge rero ngo bahabagize ibi ngo natwe duce tugira ibyabo bagize ngo hariya bagize ibi duce tugira ibya hariya bagize kuko urabye usanga ngira ngo ubu ingene ihaba hameze sico kimwe igihugu cyose kirafite ibyo kigendera ko amategeko kigendera ko hanyuma kigaca cyitunganya uko kandi nibaza ko atamunyamahanga akunda abarundi gusumbya uko abarundi bikunda aricyo gituma rero abavuze bati reka amatora tuyakore babonye yuko ashoboka kandi atakizopfa nibaza yuko uwo muntu okelo nkuko nabyumvise ngira ngo nta makuru akwiye afise yobanza akarondera akumbiriza mu bindi bihugu ngene biriko biragenda ubu ngira ngo ibihugu byinshi benshi n'abari bagize ibyo byo gushyira abantu ku ruhande benshi bariko barabivamwo nibaza yuko yobanza akarondera inkuru zikwiye kugira ngo agaruke mu kiganiro ngira ngo yogaruka afishe ibindi
byiyumvire
nabyo icyo yavuze nibaza ko ntubigaruka ko
John nawe yavuze ikibazo cy'impunzi cyane rwose
ego cyane ikibazo cy'impunzi nibaza ko ari ikibazo nkora mutima kandi uzotorwa wese nabo nyine azogishyiramo ingufu kuko turazi yuko twifuza yuko abarundi bose boba bari mu gihugu bagafasha kubaka ariko rero je nagomba kuvuga yuko gutahana impunzi gutaha gikuru uruhande runini ku mpunzi yo nyene impunzi abona ati jewe sinshaka gutaha nta uzomutahana ku gahato hanyuma nabo bamwe bavuga yuko hatowuyu batazotaha narumvise n'abandi bavuga bati umugambo uri ku butegetsi utaranduranywe n'imizi ntituzokwigera dutaha urumvise ntawo bigaruka ko ni
yego
nibyo umuntu aba yifashe intombero yafashe mugabo nibaza yuko harimo kwihenda kuko mwarabonye impunzi nyinshi zatashe ku bushake bwazo kandi ngira ngo ntawe bashyize ku gahato ngira ngo n'abandi mu nyuma bazotahuka kuko bazobona yuko bariko barihenda bafata ingingo nk'izo.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika. Uyu rero ni wa mwanya kubashikiriza bimwe mu bibazo heka n'ivyumviro biriko birashikirizwa kuri Facebook yacu ijwi rya Amerika iradiyo ijwi rya Amerika ngaha tukaba turi kumwe na mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Diane mwaho.
Amahoro Fredi, washoboye kumenya inzira igushikana ku biro usanzwe ukoreramo imbere ya COVID-19?
Nasanze ibintu byose umengo nibishasha, kwinjira muri garaje byose n'ibintu byari umengo nibishasha cyane gose, ariko ni byiza, ibiro biroguruye, nta bantu bahari, urumva ubwoba nibuke cyane gose ko umuntu ashobora kwandura umugera wa corona.
Ego. Nuko rero nk'uko ari ubivuze, hariho abatari bakiye bariko barakurikirana ikiganiro biri kuraremesha ngaho uri muri studio ku ijwi rya Amerika bagirwa ico bashikiriza babicije kuri Facebook yacu. Ndahera ku wabaye wa mbere kutwandikira, yitwa Alas Sane Draman Watara, niko yita kuri Facebook. Yagize ati ayo matora nta kintu twayavuga ko kuko ayayo binyuranye, aya anyuranye icitwa amatora. Hamanije imbere Justin agaruka ku nkuru y'imbuga ngurukana bumenyi zaciwe mu Burundi uno munsi. Yaciye yandika ngo internet spesio dukoresha mu gutora n'abayacunga ntayo bakoresha, kandi ibi ntibibaye mu Burundi gusa, mwibuke ejo bundi muri Congo na Uganda byarabaye. Kubwanje rero ni byiza kuko bigabanya abafise agatima ko gutera ubwoba abantu babicishije ku bihuha bitandukanye. Edmo Kwizera yanditse ati turashimye leta ko yaciye internet kuko abarundi bafise ibihuha cyari gutuma abene gihugu batora imitima ihagaze. John dakengurukiye leta. Asanga umwishura Ferdinand Uwimana yaciye avuga ati amatora atagira internet atagira indorerezi abarundi tuzoca kenge ryari? Ewe Edmo sha, reka nihorere narengana. Hanyuma Ndikumana Jumen yatwandikiye nawe kuri Facebook avuga ngo ayesha amatora ngo na amatora maki atahagaririwe na buri wese, ngo ni nkina mico bamwe mu bayihagarariye mu bahagarariye ico bise ayo matora ngo bari muri opposition ngo bariko barahagarikwa. Nuko nyene yavyanditse hama Amede amwishura ngo jewe mvuye gutorera Nyakabiga nasanze byifashe neza cyane. Ndi shimira Imana Thierry Tidro niko yitwa kuri Facebook ngo natoye, ariko aho natoreye harakajagari, habuze impapuro dutorera ko kandi bafise intonde zacu, ngwemwe uramvye arabona. Na Melance Nizeyimana nawe nyene ari mu batwandikiye yavuze ngo abantu baravye mu maso wabona ukwinubana. Laurent Bigacande ngo biribonekeza ko hari icishije inyuma kuko si ukugara izo mbuga gusa, haravugwa ko hari n'abasenel bapfunzwe bari kubahagarikira ayo matora. Niyonzima Jean-Claude ngo amahoro y'Imana, amatora jewe aho natoreye yagenze neza cyane, internet nayo turiko dukoresha VPN. Nsabimana Platini Isa yanditse avuga ngo ubusendede iriko irakora ubusuma bw'amajwi ngo kandi twese tuzi ko Gwasa ariwe azotahukana intsinzi. Dose Santos Giovanni yishuye Nsabimana Platini amubwira ngo genda bukebuke wa musore we, ivy'ubutwara igihugu biba birenze ubwenge bwacu, twe turatora hama Seni gaharura, uri umukozi wa Seni canke. Twishime Valence ngo niba se nta internet murabona ngo murabona inimero gute? Ndabisoma mu Kinyarwanda yavyandikiyemo nubwo jewe mvuga Ikirundi. Hanyuma Vena Swalds yaciye amwishura ngo VPN niyo bari gukoresha ngo nayo ibindi vyose vyugawe. Nsabimana Fabien ngo sendede izokwibirwa amatora n'ahari Gwasa zotsinda. Edi Dufitimana ngo mwategereje se ibitangazwa na Senireka, duhera heze kuri buno butumwa bwa Kwizera Isaac yavuze ngo nizera ko ibizovamwo abakandida biteguriye kuvyumva bakavyemera, ku kandi ngo niyo hagira ubihakana ngo nagira inama abaturage yo kutagenda bahumye ngo bashukwa nabo baharanira ivyubahiro vyabo ngo bamane amaraso bamene amaraso y'abaturanyi babo ku nyungu zabo zabo bakandida erega nta kindi biteguriye gukora kiruta ico ababa bandirije hanyuma Rusha Ernest acayishura ngo turipfuriza abavandimwe kugira amatora yuzuyemo ubwubahane n'ukuri kubahisha igihugu cabo kandi ngo anababere umusonga wo kubana aribo ubwabo n'amahanga nuko Fredi haracari butuma bwinshi turaza
ni bwinshi turagwaraho ko mu bindi biganiro urakoze cyane ngo se Diane tubibutse kandi kwivyo ari ivyimviro by'abanywanyi biradio ijwi ry'America atari ivyimviro ijwi y'America abashyira na turi kumwe mumvise ivyimviro bitandukanye by'abakunzi biradio ijwi ry'America imbere yuko mu gihe kirekire Eliezer muri Veneza muri higa Eliezer Ndashimiye telefone yanyu ivuga nabi muvuze ko hari mutunenge ku cyane cyane kuri mwebwe abanyeshuri bari hehe telefone yanyu tabize neza reka duhe ijambo ambassador Isidore mbayaga numve ko yo kwishura cyo kibazo cy'abanyeshuri bafite bagize kibazo cyo gutora
nibaza yuko kibazo ntacyo mbese neza ko telefone yo yavuga nabi sinumvise kibazo yabagize
ubu bari kibazo cy'abanyeshuri boba batari bwashika n'imyaka 18 gutora na byumvise nabi cyane rwose telefone yari meze nabi
oya bo je nibaza yuko ngira hoba hari gutumbika cyane neza kuko urongoye umugwi wigengojejwa mu guhagarika amatora semi mu Burundi yaragerageje kuvuga neza
your call was ended because you no longer
ndumva telefone ambassador ambayaga icitse turamurondera mu kanya ariko nashaka ambaze na ambassador Edouard Bizimana niba hari ikintu afashikiriza ku bibazo eka kuvyumvira bitandukanye byashikirijwe n'abanywanyi bacu kuri Facebook
yego murakoze cyane kandi nabo nagomba ndabashimire kuko numva ari byiyumviro bitandukanye kandi byerekana yuko abarundi bamaze gutera imbere mu kugira ibyiyumviro bitandukanye kandi bakabyubahirizanya mwo ni icyo ni kintu cyiza gose nagomba cyane cyane ngaruke kuri ibi bagomba bavuga by'indorerezi nibaza yuko birango hari abantu batabikwirikiranye kuko nibavuze ngo ntandorerezi zari zihari sizi indorerezi baba bashaka izarizo kuko jewe ndabikwirikirana numvise ko harimo indorerezi nyinshi amashyirahamwe yigenga menshi harimo n'amashengero harimo n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi aho rero umuntu abadashizemo babanyamigambwe baserukira abanyamigambwe nibaza yuko sinzi bavuze ngo ntandorerezi zari zihari izo ndorerezi baba bashaka sinzi zari izo kuko ni bya bindi byo kwisubiza inyuma bavuga yuko amatora adarorerewe n'abanyamahanga adatererewe n'abanyamahanga atari amatora canke igihugu kitari mwibaba ry'abanyamahanga kare gihe kwizo barundi nibaza ko twabirenganye no kuri kandi ni kintu cyo gushima ibi nkuko nabivuze hari bihugu byinshi bizobonera akarorero ku Burundi bakabona yuko ibyo kuzerinze ataco bizana nibaza ko ari ico no nogarukiriza ngaho kuko ibi tugorane twagiye turaba bagumye batuvuga hanyuma numvise ko twatorewe inyishu ibishoboka hari n'ibyo usanga abantu batumvirije neza ibyo babatiguriye bakagenda batashishoje neza ibyo rero nibaza ko ari ibintu byaba bishika kandi n'ibito cyane ku buryo atakintu byoba byashoboye konona kandi mfate kano kanya mubona nshimire abanyamakuru hanyuma n'urujya rumwe rw'abamenyesha makuru badushikirije amakuru ko byariko biragenda n'ukuri badufashije cyane bakoze igikorwa gihambaye rwose n'ukuri ndabashimiye
murakoze cyane rwose ndabona telefone ya ambasador Isidore Mbayihaga isa niyacitse turacabandanya kumurondera ariko imbere yaho reka ijambo abanywanyi ijwi rya Amerika babiri Joseph na Rukundo reka dutangure kuri Joseph muriwe neza
ego mwiriwe amahoro Frederic nkundikije
amahoro muri hega Joseph
ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro ndabona kanya kihuta cyane rwose
ndafite akabazo ariko n'intererano
yego
ndabanje gushimira abo barundi kuba bagize icyo gikorwa cy'amatora ni mu rwego rwose rwerekana ko demokarasi isa naho itangiye gushinga imizi mu Burundi akabazo rero ndakabaza abo batumire mwatumiye none ko kubijyanye n'ayo matora hari impunzi zimwe zimaze iminsi kuri radio zitangaza ko bahunze bagahunga ubutegetsi bwa CNDD FDD ese haramutse hatsinze watanzwe n'ishyaka ya CNDD FDD habona ese izo mpunzi barabona zizataha ese barabona amaherezo yazo azaba yahe aba murakoze akabazo kanjye karako
murakoze Joseph reka duhene ijambo Rukundo mukanya gatoro Rukundo bwiwe neza
rwe neza murakoze kumpa ijambo
yego
ya isa mbere nanjye nongeye gushimira nyakubahwa Perezida Nkurunziza ku majambo yari yaravuze ko azo atazosura kuri toza icyo ndagishimye cyane ama ikindi nacyo nagomba gusaba abo uwotsinda muri ayo matora kuko iyo dukurikirana bamwe mu gihugu baravuga ko mu gihugu usanga abantu bamwe cyangwa urwaruka rumwe warihaye ububasha bwo kuba nk'abapolisi ugasanga basa nk'abasubiye mbere inzego z'umutekano ku buryo usanga igihugu bene igihugu basigaye umenga babaciyemo kubiri rero icyo nosaba uwo tsinda ayo matora namba yo bava no mu mugambwe CNDD FDD ubwo gwaruka gwasubiriye abajejwe umutekano akarukura mu ibarabara ama akongera agategura imigambi ituma nambara basenere n'indi migambwe yose
yego
babumwe bagakundana kugira bashobore kubaka igihugu
abo murakoze cyane rwose ambasaderi Isidore Mbayihaga umurongo wari wagiye ariko reka Joseph yashikije ikibazo avuga ati mu gihe hutsinda umukandida yatanzwe n'umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD hakaba hari n'impunzi zavuze ko mu gihe uyu mugambi uri ku butegetsi izo mpunzi zitotahuka icyo kibazo mu kivuga ko iki cyotorerwa umuti gute reka umushinjantahe Rukundo wewe aratanze impanuro cyane cyane ku butegetsi ikanuzo rangura uzotorwa akagira amahirwe yo kuba umukuru w'igihugu duga kwijamo umunota ubwe ntimurenze
yego murakoze cyane nibaza yuko icyo kibazo ni kibazo gisa nuko hari abantu baba baratamitswe ibyumviro bitari byiza kuko mu gihe abantu bagiye mu matora ntushobora kuvuga ngo nina kategeza gutsinda atari batsinda cyangwa gukora bishoboka nibaza yuko nko twabuze umuntu bamutora kubera ari inzobe cyangwa ari utwitwombe bamutorera imigambi myiza nico gituma babaho umwanya wo kwiyamamaza bakabwira abarundi icyo bazokora n'icyo bazobamarira nico gihe rero uwo muntu apfa yuko atoheza ngo ave mu bihungiro kubera wowe yatanzwe amagambo yo ku butegetsi kuri ibyo n'ibyumviro biri hasi cyane kandi bishoboka yuko ari inyigisho zoba zitangwa gutyo kuko umenga hariho uwundi ategereza gutsinda amatora atavuye mu mugambo CNDD-FDD nicyo gituma abantu bose babareka bagahigana ntawe uba uzotsinda mu kuba abarundi bagomwe ari benshi araheza agatwarira bose rero noheza nkabwira abo bantu bari mu buhungiro ko ibyo byumviro bafite babivamwe kuko birashoboka yuko ashaka ashobora gutsinda ndetse no mu yandi matora azokurikizwa asanga hatsinze udatashaka kumva yuko ibyo bintu byoheza bikaba nabi ahubwo nibashyira imbere neza y'igihugu no kubana n'abandi hanyuma bataho
kuri icyo kibazo nyine ambasaderi Edouard Bizimana mu kanya gato umunota umwe
izyo ravuze kuko urabona yuko ari inyigisho ziko ziratangwa kuba kuri abo bantu bavuga yuko ari umugambo uri kubutegetsi uvuye muri bwo atinze batazotaha ni nkuko bavuga bati twebwe tuzotaha mu Burundi atabantu nkaba bakibaho cyanke ati atabwoko nk'ubu kiba mu Burundi bo mfashe ku karorero ariko urumva yuko ari ibintu bigoye ni inyigisho ziba zibarimwo kandi ibyo bashaka kubohera amaboko imugongo babuza abo bashaka gutaha kuko n'ukuri sinibaza yuko umuntu yovuga ati ubu mugambo utavuye mu Burundi yewe sinzotaha kuko ingorane abafise atari izo gutaha cyangwa atari ubw'impunzi nibaza ko ari ibyo wenyine yishizemo kandi yatoye ibyo rero nibaza ko nabivuze ubwa mbere na uzoza gutahana abantu ku nguvu umwe wese azotaha ku bushake bw'iyo
kandi gatoyi
kandi nibaza ko batashe bakidoga barafise amahoro ngira ngo n'abandi bazokubita agatima mbere bagaruke bibuke yuko bakwiye gutahana bo ngo bafashe mu iterambere ry'igihugu
ambasaderi Bizimana tukiri kuri mwebwe mwabuze icyumviro gihambaye cyane rwose muvuga ati abarundi ntibakwiye gusubira inyuma nk'ibirenge hoko wiki kugira ngo abarundi batere intambwe imbere izorama itazomara imyaka 5 itazomara imyaka 10 intambwe izorama bari mu mahoro bari muri demokarasi hoko wiki mu kanya gato amasegonda 30
ntumbero bariko yo kushigikira intwaro ya demokarasi kuyitsimbataza kubahana mu butandukane bwabo hanyuma bakubaha amategeko bagashiraho intahishize hanyuma umwe wese ahaherereye agashira ingufu ahashoboye mu gisata barimo kugira ngo ateze imbere igihugu mu byashoboye kugira ngo ingufu ziwe zibe zo kubaka zibe izo kugisambura
ambassador mbaye haga namwe kugira ngo abarundi batere intambwe imbere kuko kenshi na kenshi hari igihe batera imbere intambwe imwe bagasubira inyuma intambwe zibiri kugira ngo bagume batere imbere umuzinga hokorwa iki
murakoze cyane icyo kokorwa nuko abarundi batobandanya kubakira kubirarane cyane egomye kubirarane by'akahise kabi abarundi baciye no nibaza yuko abarundi bakwiye kujya hamwe bagahuza umutima n'inama bakubaha uburongozi buba bwashyizweho n'abaguciye amatora hanyuma imigambi y'iterambere leta izanye bose bakayishyigikira bakabitera mbere rwose bahurira muri gakumira kuko hari abazagutambe gakumira ariko ugasanga rimwe rimwe hariho n'abikumira kubera ibyiyumviro byabo icyo rero nibaza yuko abantu bagiye kurengera ibyagiye byose bakabaha umwe bagahagarara nk'umurundi hanyuma bakagira igihugu cyabo
Ambassador Isidore Mbayihaga, Ambassador Edouard Bizimana, ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire ku uyu munsi uhambaye cyane ku Barundi, umunsi w'amatora. Turashimiye n'abanywanyi bacu ijwi ry'Amerika bose badutekamo bagashikiriza ibyiyumviro. Turashimiye Diane yadusomeye ubutumwa bw'abakunzi b'iradio ijwi ry'Amerika kuri Facebook. Turashimiye na Fatuma Karara ekana engineer adufashije mu buhinga bw'ivyuma. Turabashimiye mwese, mugire amahoro n'umunsi mwiza.